Radio Hizwi ya Amerika. Radio Hizwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Muri we neza nshutumise duteramanye muri kumwe na Frederic Unikije. Murundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM jana kane n'imicyo 3 ijwi rya Amerika ikaze makuru yacu yo kuri saha. Mu Burundi umukuru mugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko mugambwe wiwe urabuzwa.
Mu gihe imbwirizwa shingiro yemera imigambwe myinshi akaba imbwirizwa rigenga imigambwe birateye isoni kuba hari abantu bafise ingendo yo kutihanganira abo badasangiye umugambwe.
Uyo ni Agaton Rwasa umukuru mugambwe SNL. Kuri uyu wa gatanu niho abayisilamu bose ku isi bahimbaje umunsi mukuru wa Eid al-Fitr inyuma y'ukwezi gutakatifu kwa Ramadhani. Uwo munsi wahimbajwe no mu Burundi no mu Rwanda. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden azotangaza mu ndwi za ko azohiganwa amatora y'umukuru w'igihugu ku nshuro yiwe igira kabiri. Igisirikare cy'u Burusiya cyemeje amakuru avuga ko indege yacu ingwano yarashe ikibombe mu gisagara cya Belgorod ku butaka bw'u Burusiya kivuga ko izabaye ari impanuka. Abantu babiri bahakomerekeye mu gihe abatuye muri icyo gisagara batekewe n'ubwoba. Amakuru hamwe n'ayandi yose twateguriye ni mu kanya ntihagira umuja. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden azotangaza mu ndwi za ko azokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu ku nshuro yiwe igira kabiri. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirine.
Abantu batandukanye begereye Perezida Biden bya hafi batangarije ibigo ntaramakuru n'ibinyamakuru binyuranye ko ashobora kuzabivuga ku mugaragaro ku wa kabiri tariki ya 25 y'uku kwezi. Mu by'ukuri ntibyari ibanga cyane. Yavuze kenshi ko ashaka kongera kwiyamamaza, ariko abajyanama be basobanura ko yabonaga atari ngombwa kwihutira kubyerura bya nyabyo ku mugaragaro kubera ko atigeze ashidikanya ko ishyaka rye ry'abademokrate ari we rizagira kandida waryo. Joe Biden afite imyaka 80 y'amavuko, niwe perezida wa Amerika wa mbere mu mateka ukuze gutya. Abasesenguzi mu bya politiki bavuga ko bishobora gutera impungenge abayoboke be, bibaza niba azabasha gutegeka uko bikwiye naramuka yongeye gutorwa, ariko we akunda kuvuga ko nta kibazo gihari. Ahubwo abajyanama be bashyira imbere ibikorwa bye bemeza ko bizamuhesha amanota. Mu myaka 2 ya mbere y'iyi manda ye yashoboye gutoresha mu nteko ishinga amategeko ashyiraho ingengo z'imari nini cyane zo gusana no kubaka ibikorwa remezo, zo gushora mu ikoranabuhanga no guhanga ibishyashya n'ihindagurika ry'ibihe.
Muri Sudani umutegetsi mukuru w'igisirikare General Abdel Fattah Burhan uno munsi ku gatanu yatangaje ko igisirikare kibandanya gushyigikira umugambi wo gutunganya leta irongowe n'abasivile, ingingo isa na kigoro kiwe ko kurondera gushyigikirwa n'amakungu. Idonido kuri inkuru na Fidel Nyongabo.
General Abdel Fattah Burhan yaritangaje inyuma y'iminsi igihugu kimaze mu ngwano ikomeye hagati y'inteko ziwe n'umugwi ukomeye w'abagwanyi biyongoye kuri leta, ingwano yatumye abantu batakaza icyizere kugira ngo fata kibanza kizoshikana icyo gihugu kuri demokrasi. Mu ijambo yashikirije kuva ingwano itanguye muri Sudani haraheze hafi indwi imwe, General Abdel Fattah Burhan yemeye ko igisirikare cyiwe kizotsinda urugamba kandi azokora ibishobotse byose kugira ngo igihugu kibandanye mu mahoro, ikiringo fata kibanza kizoshikana igihugu kuri demokrasi. Yamara ku Banyasudani batari bake byatangajwe na Burhan ntibigira ifatiro amezi 18 nyuma y'uko yifatanije n'inteko z'uwo ariko baragwana muri iki gihe bafata ubutegetsi muri kudeta yigijeyo abaharanira demokrasi muri Sudani. Ivyo Burhan yatangaje byabaye ku munsi w'akaruhuko wa Eid al-Fitr urangiza ikiringo cy'ukwezi kwa Ramadhani ku Bayisilamu. Burhan yatangaje ko leta yiwe yishimiye kuzotsinda urugamba barimo kubera ingufu zabo yavuze ko azokubahiriza umutekano n'ubumwe bw'igihugu abanyasudani nibahimbaje umunsi mukuru w'Ramadhan muri Sudani mu munezero bw'inkoho zumvikanye ku mwa mukuru Khartoum aho kuvyukira mu munezero wo kuja mu bisabisho bavyuwe n'ingwani ikomeye hagati y'inteko za General Abdel Fattah Burhan n'abagwanyi ba General Mohamed Hamdan Dagalo.
Urakoze Fidel, urubuga rwa Twitter rwa kamyitso gasa n'ubururu bimwe mu bimenyesha makuru abanyapolitike abahinga muziki mu nkino n'ibindi bisata bitandukanye ibindi kuri inkuru na mugenzi wa Shudiana Inazo.
Akamenyetso gasa n'ubururu urubuga rwa Twitter rwatse abantu baharurwa mu bihumbi n'ibigo bitandukanye kahora kifashishwa mu kwerekana ko urubuga kanaka ari nyakuri kandi gwizewe abaharurwa mu bihumbi bagatakaje inyuma yaho Elon Musk nyene Twitter afashe ingingo yuko uzokaguma na wese ku kwezi azuzarariha amadolari 8 amashyirahamwe yipfuza kukagira akariha amadolari 1000 ku nshuro ya mbere akigasaba yamara kukaronka akazuzarariha amadolari 50 ku kwezi kugira ngo akagumane. Bamwe mu bamaze gutakaza ko kamenyetso barimo umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco, Donald Trump yahoze ari president wa Amerika, Hillary Clinton yigeze kuzezeshwa amabanga atandukanye muri leta ya Amerika, ibiro vya president wa Republika ya Demokarasi ya Congo n'uwa Tanzania, umuririmvyi Beyonce, abakinyi barimo Cristiano Ronaldo hamwe n'amashami mpuzamakungu arimo Human Rights Watch n'ayandi. Ku ruhande rw'imenyesha makuru mu vyatakaje ako kamenyetso harimo mpuzamakungu nk'ijwi rya Amerika mu bisata vyayo bitandukanye n'amenyesha makuru bayo barimo abo mu Kirundi n'Ikinyarwanda na BBC y'Abongereza. Itorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP mu mfunyapfunyo rigatangaza ko kugera ejo kuwa kane ibice 5% by'abahora bafise akamenyetso k'ubururu kuri Twitter aribo bonyine bari bamaze kwemera kuriha kugira ngo bakagumane.
Urakoze Diana, igisirikare cy'Urusiya cyemeje ko indege yacu ingwano yarashe kibombe mu gisagara cya Belgorod ku butaka bw'Urusiya, kivuga ko uwahaye zabaye ku mpanuka abantu babiri bahakomerekeye mu gihe abatuye muri icyo gisagara batekewe n'ubwoba. N'inkuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Iyo bombe yaturikiye mu gisagara cya Belgorod mu ijoro ryaje kuwa kane yari ikomeye cyane kurusha amabombe yatewe muri icyo gisagara. Imbere yaho ababonye ivyabaye batangaje ko ingufu z'iyo bombe zatumye inyubako z'amagorofa ziri hafi yaho yaturikiye zinyiganga, amadirishya yazo aramenagurika. Iyo bombe yasize ikinogo cy'imetero 20 mu bwaguke mu ibarabara rikikujwe n'inyubako z'amagorofa. Yononye imodoka zitari nke. Hafi y'isaha imwe inyuma yaho ubushinjacyaha bujeje rw'ukwivuna abansi bw'Uburusiya bwaciye butangaza ko iyo bombe yakorewe n'imwe mu ndege z'ingwano z'icyo gihugu Sukhoi 34 ku mpanuka. Tabirengaho ubwo bushinjacyaha bwatangaje. Yamara abahinga b'abasirikare bavuze ko iyo bombe ishobora kuba yapima ibiro 500. Belgorod n'igisagara kirimo abantu 340,000 kiri ku birometero 40 mu buseruko bw'urubibe hagati y'Uburusiya na Ukraine. Icyo gisagara cyarageramiwe n'ibitero by'indege zitagira abadereva bita drone mu kiringo Uburusiya bumaze gukora ibitero muri Ukraine. Abategetsi b'Uburusiya bagirije igisirikare cya Ukraine ku bitero byabaye imbere yaho ibitero Ukraine yirinze kwemanga ku mugaragaro ko ariyo yabikoze.
Turashimiye bagenzi bacu badushije aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Aya makuru kandi yose mushora kuyasanga kuri website wa Kaburungu radio yacu VOA Kaburungu com. Adresi yacu ya YouTube, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya turakwitira mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Kuri uyu wa gatanu niho abayisilamu bose ku isi bahimbaje umunsi mukuru wa Eid al-Fitr inyuma y'ukwezi utagatifu kwa Ramazani. Naho ubuzima bwazinze mu ntara ya Makamba mu Burundi ntivyabuje ko abayisilamu bahimbaza umunsi mukuru wo gusozera amafungo meranda. Ababishoboye baregeranije ibifungurwa bafashisha abantu nikora kugira ngo nabo nyine baronke ivyo bafungura. Inkuru y'ijwi ry'Amerika yateguye kumenye ifashije abakunzi bayo tuyisomerwa na Thierry Yves Ndayishimiye.
Abone ba Islamu kumugwa mukuru wa Makamba kuri wa 21 ndamukiza bari mu gisabisho cyo gushimira Imana yabashoboje kurangiza amafungo meranda bari bakuraniye ku ibarabara rya kabiri mu gatondo muri quartier Swahili isanzwe gwiriyemwe aba Islamu muri ico kibanza abakenyezi bari bicaye inyuma y'abagabo kandi batandukanijwe n'urugo guduti bari bambaye amakanzu ariko bigaragara ko benshi muri abo atari mashasha nkuko bimenyerewe utiwe mu isoko ya Makamba abadandaza impuzu n'ibifungurwa bakubwira ko batashorewe nkuko bari babimenyereye abacuruza muri iyo soko baremera ko hari ubukene bikagora kuronka uburyo bwo kwambika no gusuma iby'umunsi mukuru aho bavuga cyane cyane umuceri ugeze ku 470 by'amarundi akanyama nako nyene kugasuma si bya bose kuko gateye ku 10,000 ikiro n'ibifungurwa nk'itomate n'ibiharage birazimbye abayisilamu bishuye ijwi rya Amerika ko bitoroshe kunezereza umuryango muri no minsi ariko ni ugushira imbere urukundo uyu ni bagabo barabona Amadi
muri iki gihe turimo urabona ijambo ko byaraduze igiciro bifungwa byaraduze igiciro mugabo naho byaduze igiciro muri bya binini ufise nyine byukura mugira ngo ubereke ni uko Imana yikutije mana yanjye n'ukuri je muri ndari nsanze mfise ndemeye naho bizinze ndabitanye
ariko abayisilamu bakemeza ko kubera umutima wo gufashanya bose bagira umunsi mukuru
mu gufungura umunsi ubwa mbere na mbere guha abatishoboye barashaka kuronka nk'ifungwa z'umunsi ifate kujya ku muceri kw'inyama
urangoye abavuga butumwa b'abayisilamu mu ntara ya Makamba Mubaraka nta kuwundi na wati twarabyiteguriye
uyu munsi nuko twabiteguye hari indya umuceri ibiharage ifu iki ndacho batangura rero kushira ku rutonde abo baza gufasha
abayisilamu bo kumugwa mukuru wa Makamba baremeza ko amafungo yagenze neza uyu twahuriye mu masengesho yo mu gitondo cy'uyu wa 21 ndamukiza
twakoranije neza cyane mu mutekano ntangere bararyohewe barabanye neza n'imiryango
kandi yahigiye byinshi
kweze kwiranda kwa Ramazani kwigisha ibintu byinshi cyane mu Islam kuramwigisha gufasha kubana n'abantu neza n'amasengesho adacika buri mwanya
mugenzi we Ndikumana Mosi na wati nahagaritse byinshi bibi
kwampaye gutahura Imana icaricyo kuko nahivye byinshi ari nsanzwe mfata ku mwanya cyiko cyampaye ikindi nuko ajya mabi yose nasanze nakora nasanze yuko no cyangwa bihagarika burundu
muri ico gisabisho kirangiza amafungo meranda y'abayisilamu Imakamba umuvuga butu umwa Mubaraka nta kuwundi yagarutse kubahuza imibiri basangiye ibitsina ati Korowani nyeranda nshigiki iyo nyifato kandi Imana yarahanye igisagara cya Sodoma na Gomora kubera ico caha Reveriyano Ndikuriyo arongoye umugambwe CNDD-FDD mu Burundi yashigikiye iyo nyigisho
ntabwo ubuyobozi bw'urenge n'abantu bwigisha abantu kurongora abagabo ku bagabo kandi bazi nabo nyine ko batavuye ku bagabo ku bandi none bazi ku isi gute ko dufite tuza kuyigikwesha
umukuru w'umugambwe CNDD FDD yanasabye abayisilamu kwinumbero mu bijanye n'iterambere kuko nka quartier Swahili yo kumugwa mukuru wa Makamba ikiri nyuma urabye cyane cyane mu bijanye n'inyubakwa ziyigize
kugira imbuno twagira cyane kugira ihangiro umuryango wose wiha umuntu wese ihangiro umwana kwihangiro papa jewe wasize mu ishuri nzurangiza ntadubuye ihangiro gihe
Priva Manirakiza abana n'abayisilamu arashima inyifato y'aba bayisilamu mu gihe cy'amafungo
ingeso z'abayisilamu mu gihe cy'amafungo zirigisha abantu kwicisha bugufi cyane rwose imbere y'Imana
ariko iyo bafunguruye hari bamwe baca basubira muri bimwe bahoramwo bitari byiza
ariko nk'ubu bafunguruye muri bamwe bya bindi bahora bakora cyaba bibandanya inzoga ibiki gushwana
nta kuwundi Mubaraka umuvugabutumwa ahanura abayisilamu kubandanya ingeso nziza baba berekanye mu gihe cy'amafungo
ingendo nuko abantu bo kwigenza neza nk'uko bigenza njye mu kwezi kwenda kwa Ramadhan
kumugwa mukuru wa Makamba abayisilamu bafungurura mu mice ibiri kuri uyu wa 21 ndamukiza hafunguruye abahabiya abasuni nabo bategekanya kurangiza amafungo kuri uyu wa 22
Turagushimiye Tiarif na bakunzi radio y'Ijwi ry'Amerika tukivuga kandi ku Burundi umukuru mugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko umugambwe wiwe urabuzwa agatumwa rwasa anagiriza zimwe mu ndongozi z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD gushikiriza amajambo abiba urwanko umushikiranganji w'intore hagati mu Burundi ajejwe ikorwa z'imigambwe avuga ko umugambwe utaburabuzwa n'inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Haiza mezi ya wakui migamge maurundi wa gendela wanyawanyi muunhara sanduka nyahugira wa sigurile ukwazote lukirugwa matora yu mwaka uumbi na minongibi na gatanu ya bashinga mateka kuwe inhari chokihe zizova kuchuminu munani zija kulizi tanu humugamge senere utafugaru manu utegesi ya kawaliwa wakuli kiesende zemdeze uliku utegesi mukiwanza chakabi yu matora uumbi na minongibi li ni watangwe akatongu wa saurongo yeniwe yisidu kila kuja kusiguri ya wanyawanyi iminduka kubijanye ni tunga ni walishasha aiko mkwe hivu zehae luki gitega kumurugwa mkuru wa politike kuitaliki ya chumina gata andatu wazwa ninge ndo yokuti hanga ni anila imazigi hei wanekeza
mwajihe imbiris wa shingiro nyeme migambe nyishi akawa imbiris wa nyengi migambe milatia jisoni kuwa hale wa nwafisinge ndo yokuti hanga anila awa watasanji umugambe senel umugambe uwemewe na matijiko mwotu ondela kwa giriteka harimo na watu samburi na mapirimanazi harimo na watu pungi lugusa kukugabo bari mubucha batazu garibu
mshikanganji ajarinu wa lewa gati ya bugako ata munga mge ura huzwa makteni kereza ya lisiguye mungani ilo ya hara menyesha makurukuri wa gata tu kumurwa mkuru mtu mze bujumbura
kibabu kisi wabu basha wangi suka kumushikiranga mkutu kwa wabura mwatu weshe kaina wina wabu kutu kwa wabura mwatu weshe mkutu kwa na mungago kura mzu mungangye mungu
makura njo yu mungangwe senere na mkewa wawo mkuru usende defde de uraterukirwa gusa umunzi kanosikirenga
umunzi nyako amwaza iki mugambo uri kubutegetse ndabitumire mugende mumbire n'umunyamahanga mukuru mugambo wanyu ndi yabashaka gukora politike naza n'imigambi zijya mvugo mu byukuri ndamwumva na hijya no hino kera numva zintera gahinda kunezerwa yuko abarundi bagore mu buhungiro ufise ubutegetse na kaga reka kutamara kina ko mubyimba abantu barahunze biramaze nibisigura kwa ibigwari nibisigura yuko ari ibijora siko biri
mushikanganje niterese yarazi ko hari imvugo zikomeretsanya ahamagara abanye politike kuzirinda
ni hakujya umva abantu bayirwa baracuku bari bamaze imizi byumva menga baracukura na kumara kunuze umunyamugambwe agiye kugirisha inama ibi yabesha ngo yababake navuga imigabo n'ibigambi ntavuga abantu uko ndiyo bigaruka bikaza guteza ingorane mu buzima bw'igihugu tutse nawe ashashaka kugumera nk'ukwihoma tugasanga bene igihugu hakubaka kiko turabasanga
umukuru mugambwe senere mu biganiro yaremesha anagaruka akenshi ku kibazo cy'ubukene bukomeye buhari muri kino kiringo
abarundi dusa n'abari mu mayira abiri bumvirije hirya no hino mu gihugu abantu bose agatimani kanama uwo muhuye wese aboroga avuga ati ubukene 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 mugabo kandi rero iby'urundi bigatangaza imirani n'imirani z'abarundi ziko zirarira ubukene uzabumva abandi bategetsi nabo bavuga ko atabukene buhari ibiciro bikaduga uko twese tubona biduga abatware ngo nta ngorane
ibirwa sana bihuriza ko na perezida Evariste Ndayishimiye na gato aha yikaganira n'abanyagihugu bo mu ntara ya Cyankuzo mu buseruko
umuntu akakubwira ukazawumva ariko avuga ku radio ntuze abwira umwe n'igihugu w'imisiri ngurumva ngo bukeze burakwishe ngo trapfuye n'inzago kuko ngo nta munyamushiha ngo aronka amadolari ngo amajana ane na mirongo ibiri n'atanu ku mwaka ngo yapfuye rero ariko murumva icyo kicyo cyo kavuze ngo w'icyenda juru ngo urabona ngo umwaka uhera ngo atayose amadolari ngo amajana ane na mirongo ibiri n'atanu ngo arapfuye n'inzara ngo arapfuye yicariye ubujumbu w'icyenda juru aya majara akoresheje abantu kubera babaye ibigugu kubera ya shetani yo dayimoni baca bashaka ubugugu bwabo babwadukize abandi benegihugu umuntu azoza kubwira ko uri umukene kandi uzi yuko wewe utunze azombwira uti toka shetani
amatohoza y'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ay'abarundi arakunda kwerekana ko abanywanyi b'umugambo senere bakorerwa ama batandukanye ari mu bwicanyi ukoreza igufa ugufungirwa ubusa ukwangazwa ukubagurwa n'ibindi akatari gake abategetsi b'uburundi basiguye ko atabantu bakorerwa mari kubera atavuganwa ubutegetsi kandi ko bayakora bakurikiranwa n'inzego zibijejwe Eloge Willy Kaneza Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Eloge. Ikiringo cya mezi atandatu cyahawe ingabo z'umuryango wa Afrika w'Ubuseruko yase ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo cyarangiye ku itariki ya 19 y'uku kwezi muri icyo gihugu. Benshi ntibavuga rumwe ku butumwa bw'izo ngabo. Inkuru twateguye n'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Jimmy Shukran.
Amezi atandatu arihiritse ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zemerewe kwinjira mu burasirazuba bwa Congo mu ntara za Kivu ya ruguru na Ituri zivugwa mu mutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwari irwanya leta. Izi ngabo zoherejwe muri Congo mu gufasha kugarura amahoro n'umutekano mu duce tumaze iminsi twibasiwe n'intambara. Byari biteganyijwe ko nyuma y'amezi atandatu aribwo manda ya mbere y'ingabo za EAC zabirangiye, ariko bigashoboka ko icyo gihe gishobora kongerwa. Abahagarariye imiryango na za societe civile mu ntara ya Kivu ya ruguru ntibavuga rumwe kuri iyi manda. Hari abifuza kwizi ingabo ziva muri Congo barimo John Banyene Baringene, umuyobozi uhagarariye societe civile mu ntara ya Kivu ya ruguru yose. Uyavuga ko kugeza ubu abaturage bo mu burasirazuba bataramenya impamvu ingabo za EAC ziri muri Congo.
Nous sommes même ignorants du mandat de l'EAC.
Twebwe ntabwo turamenye icyo ingabo za EAC zaje gukora muri Congo, cyane cyane mu burasirazuba. Ubu ngubu Perezida Felix Tshisekedi ndetse na guverinema ye bagakwiye kubyira abaturage mu by'ukuri icyo ingabo za Kenya, Uganda, Sudani y'Epfo ndetse n'ahandi zaje gukora hano. Kwa mezi atandatu ashize ntacyo tubona cyagezweho, ahubwo M23 irakomeza gufata uduce twinshi. Ikibabaje kurushaho ni ukubona ukuntu M23 ikomeje gukora ibyo ngibyo itewe inkunga n'u Rwanda kandi EAC nayo ibirebera. Ku bwa Janti Karabuka, umwe mu bayobozi ba societe civile mu teritwari ya Rucuru, we abona ko nta tandukaniro riri hagati y'ingabo za EAC n'iz'umuryango w'abibumbye MONUSCO.
Icyo MONUSCO yarakoze n'icyo ngabo za EAC zaraje gukora, tureba yuko barimo bazungura tu, barimo bapica amafoto, bagakora n'ibyahe n'ibyahe, kandi no mu karere ko batuyemo, akarere ko M23 zivuga ko zavuyemo. Ntacyo tubona ko bakoreye abaturage, ariko tukaba dushaka yuko guverinoma yacu ya Congo itubwira tuye abaturage EAC yaraje kutumarira iki. Kubera na n'ubu ntacyo turareba icyo batumariye. EAC yashaka yuko yasubira iwabo, ingabo zacu za Congo ntabwo zananirwa gukubita yaduye ya M23.
Ku rundi ruhande hari abasangiza ingabo zikwiye guhabwa amahirwe kugira ngo zigere ku ntego yazizanye muri Congo. Aba barimo Rudakubana Clement, uyoboye ishyirahamwe ry'abasore baharanira impinduka mu mahoro n'umutekano mu teritwari ya Masisi.
Nibura turabishima ho gatoya kuba aba EAC bari hano, kuko hano hari Abarundi. Ubu impamvu twabishima ho gato ni uko nko mu bice bya Mushaki bavanyeho amabare, ugasanga nabyo biri kudufasha abantu babo bisanzuye, nubwo aba ari gato ariko banayisanzura. Kuba ko tuba tubanye n'ama EAC biba bidushimishije cyane, kuko ko twakabanye n'aba bateroriste n'amara amaparti rebelion.
Nyuma yo kumva ikizi impande zombi zivuga ku butumwa bw'ingabo za EAC, ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Luanda Batukezanga Francois, wigisha ibijyanye na diplomasi, imibanire mpuzamahanga n'umutekano muri kaminuza yigenga y'ibiyaga bigari ULPG, Université Libre de Pays de Grand Lac mu rurimi rw'Igifaransa no mu mujyi wa Goma. Twamubajije uko wabona iki kibazo. Manda ya EAC irimo kurangira, nibyo, kandi imitwe irwanya leta ya Congo iracyahari ntaho yagiye, ariko ntabwo byari bikwiye kwabaho kwigaragambya ndetse no gushyira amatangazo ahagaragara avuga ko abaturage badashaka kubona ingabo za EAC tena mu burasirazuba bwa Congo. Oya, leta ya Congo iracyakeneye ubufasha bwa gisirikare buturutse hanze, kandi ibyo byagakwiye gukorwa n'ingabo za EAC. Ntekereza ko yuko ubu ngubu twari dukwiye kuzira amahirwe twebwe n'abakongomani bose, izo ngabo zigakora akazi kazo muri manda ya kabiri, ariko ntibikuraho kwemeza yuko koko ko manda ya EAC ya mbere ntacyo yamariye abaturage. Hagati aho hani Goma kuri uyu wa gatanu hari hateganyijwe inama y'abakuru b'ingabo b'ibihugu bya EAC, ariko irasubikwa. Nta mpamvu y'iri subikwa yatangajwe. Kugeza ubu haba leta ya Kinshasa cyangwa ubuyobozi bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ntacyo baratangaza kuri manda ikurikira ya EAC. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, i Goma.
tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza radio nk'ijwi y'Amerika dukubitse mu Uganda aho integuro y'iteko ryo kurwanya abakundana basangiye ibitsina yasubijwe mu nama nshinga amateka kugira ngo ryongere kwihwezwa izo byakurikiye inama yahuje perezida Yoweri Museveni n'abagize inama nshinga amateka umugambwe uri ku butegetsi n'inkuru twateguriwe mu mumenyesha bakuru w'ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi ari muri Uganda.
Perezida Museveni ntabwo yashyize umukono ku mushinga w'itegeko rirwanya abakundana bahuje igitsina nk'uko byari byitezwe nubwo umushinga w'itegeko watowe n'abadepite barenga 95% b'amashaka yose. Itegeko nshinga riteganya ko perezida agomba gusinya umushinga w'itegeko mu gihe kitarenze iminsi 30 umaze gutorwa n'inteko ishinga amategeko. Iyo minsi yarangiye kuri uyu wa gatanu. Nubwo atashyizeho umukono, Perezida Museveni yashimiye abadepite kuba baratoye umushinga w'itegeko yise intambwe y'ubutwari yo guhagurukira kurwanya inyungu z'abakoloni. Ati Burayi bwarazimiye kandi bashaka ko natwe twazimira nkabo. Kugira ngo turwane tugomba gukunda igihugu. Tubaye abo kwikunda no gukunda ibyo tutavunikiye ntidushobora kurwana kandi aho twaba duhindutse indaya kuko dutinya kwigomwa. Abashaka ubuzima bworoshye ritabagoye bahinduka indaya kandi nibyo Abanyaburayi bashaka ko tuba gukora ibyo tudashaka gukora kuko dushaka amafaranga. Ibyo tugomba kubyanga tugashyira imbere inyungu z'igihugu.
Do what we don't believe in because we want money.
Iyi nama hagati ya Perezida Museveni n'abadepite bo mu ishyaka rye rya NRM yari yitabiriwe kandi n'abayobozi b'amadini, abaganga n'abahagarariye imiryango yigenga. Umufasha w'umukuru w'igihugu Jeannette Museveni yavuze ko iryo tegeko rishya rigomba kuzirikana abakundana basangiye igitsina bifuza guhinduka, bityo ko itegeko rigomba kubamo ingingo zidahana bene abo. Sara Mugenyi uharanira uburenganzira bw'abagore mu gihugu avuga ko kuryamana ko bahuje igitsina ari imyitwarire abantu batozwa kandi bashobora kuvamo.
Currently in the US and other developed countries there is medical therapy.
Ati kuri ubu muri Amerika no mu bindi bihugu byateye imbere hari ubuvuzi bukoreshwa mu guhindura abo bantu bagasubira mu buzima bari basanzwemo. Abaryamana bahuje ibitsina nyuma mu buzima bwabo bicuza ibyo bakoze kandi bakifuza gusubira nk'uko bari bameze imbere, cyane cyane ababagwa cyangwa bagakoresha imiti yo guhindura igitsina cyabo ngo babe abagabo cyangwa abagore. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'ibihugu biri mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaganye umushinga w'itegeko igihe watowe mu kwezi gushize. Bakomeje gusaba Perezida wa Uganda kutawushyiraho umukono bavuga ko unyuranyije n'uburenganzira bwa muntu. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba igitutu cy'imiryango nk'iyi ndetse n'amahanga aribyo byaba byatumye Perezida Museveni adahita yemeza iri tegeko, ariko kuba atarishyuye ubu ntibisobanuye ko yaryanze, ahubwo koherezwa kugira ngo risuzumwe n'abari bararitoye. Bishoboka ko bazongera kuryemeza bamaze kugira ibyo bahinduramo, cyane cyane igihano cy'urupfu cyamaganywe cyane. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri saha, ariko imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize aya makuru. Twabwiye ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden azotangaza mu ndwi iza ko azokwitoza mu matora mukuru w'igihugu ku nshuro yiwe ngira kabiri. Twabwiye kandi ko muri Sudani umutegetsi mukuru w'igisirikare General Abdel Fattah Burhan uno munsi ku gatanu yatangaje ko igisirikare kibandanya gushyigikira umugambi w'ubutunganya leta irongowe n'abasi sivile. Twababwiye kandi ko urubuga rwa Twitter rwatse akamenyetso gasa n'ubururu bimwe mu bimenyesha makuru abanyapolitiki, abahinga muziki, mu nkino n'ibindi bisata bitandukanye. Twabwiye kandi ko igisirikare cy'u Burusiya cyemeje ko indege yacu ingwano yarashe ikibombe mu gisagara cya Belgorod ku butaka bw'u Burusiya. Twababwiye kandi ko mu Burundi mu Rwanda uyu munsi bahimbaje nk'uko byagize ku isi hose umunsi mukuru wa Kiislamu irangizwa rya Ramadan. Tonge kandi twabwira ko kiringo cy'amezi cyahawe ingabo z'umuryango wa Afurika cyarangiye ku itariki tariki ya 19 yuko kwezi kwa kane. Nshuti mwese na duteza matukui ahani ho ibigani vizacho virangiri yetu wa simi engineer Justin ya dufaje mungi ya bugizi uma tukawadu shibie na ba koze uruha kugirango ibigani utuwa wateguriye iwashikide tuwa wifurije mungoro wa mngiza mungire amahoro mutunga nirgue muvyanyu ni muvanyu.